Iki kibazo cy'inzara kiri muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000 kigaragarira buri wese uyigana, kuko uramukije zimwe mu mpunzi zikubwira yuko zifite indenga, inzindi nazo uhura nazo zigiye guhingiririza cyangwa gutwika amakara kugira ngo zibone amafaranga yo kugura ibifungurwa by'abana. Nahayo Dorothy ni umugore uri muri iyi nkambi ya Rusenda. Twamusanze we n'umukobwa we muri village ya mbere bari guhata imyumbati yo kugaburira abana.
Turi gusoma imyumbati itarera kubera dushonje. Ni imyumbati nasoromye yari kuzera mu kwezi kwa 12. Niyo yari kubona yitaye mu kwezi kwa 12. Nasoye mu kwezi kwa 12 imaze umwaka. Niho ubu tutanguye gukura kamwe kamwe kugira ngo wundi usigare ubyibuhe. Ariko rabo tutsemye mu kwa kangahe? Ubu se mu kwa 9? Numva nononye none kubera iki? Kura nagira ibyo wonje. Udufaranga bampaye ngo nitwarasiyo twaheze kera. Baza kutuduha kama kugera mu madeni watugwereza ugacongera ukishura none ugacasubira muri yanzara kandi
mwari mumaze gihe cy'imudapokera
turamaze amezi abiri numva amezi abiri urumva baba yaguhaye wabatevye wagiye mu madeni.
Muhawe n'Imana Aline ni umubyeyi ufite abana b'impanga, yadusobanuriye ko kuva mu gitondo atarafungura bitewe n'uko nta bifungurwa afite mu rugo iwe.
Indenga nyene nta madeni tuzofa tuvuyemwo kuko bayazana twamajije kuyigura n'abanyagihugu bamajije kuyiguranako.
Turi kumwe nawe ahangaha, nose abana biriya ni ibiki bari kurya hariya?
Irya ni imyembe bavuye gutoroza kugira banyweshe amazi.
Kubera iyi nzara iri muri iyi nkambi, zimwe mu mpunzi zijya hanze y'iyi nkambi guca ingero kugira ngo zibone icyo zigaburira imiryango yazo. Muri ibi bihe pamu yatinze guhiza impunzi inkunga y'ibiribwa
ngira ngo njye ndagenda nkakoresha amaboko, umuntu akampereza igipatane nkagenda nkamukorera cyangwa akampereza yabukozi nkagenda nkamukorera amakampembe bya 2005 hama abana bakabona kurarira.
Ariko hano nabonye wanitse twumbati hanze ubu
twumbati ndarwanitse nyene kuko narakoze mujya tayibampa ndagenda ndakota ikare kare nyene ndayirima mu twumbati nitwo twuntu mpaye ndasoroma.
Wo kugira ngo abana bagire kubigenza gute?
Wanga nyene kubera nyene umugenzi nyene ariruka kuza gucutukara kaje niba se tukarara turi. We wagira cyafi tutubaraga nyene bazana n'abana bakagenda bakaronka make ya bakazana nyene tukaje.
Mwacudukara mu gatete.
Tukaronka 4,500 gucyo umuntu akarara ari nta kindi nta ko nyene tubayeho tu.
Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'ishyirahamwe rya PAMU kuri iki kibazo kijyanye no gutinda guhiza impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa ntibyadukundira. Ariko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda Bishemeye Jimmy avuga yuko ashize ibyumweru bibiri PAMU ibabwiye yuko igiye gutanga amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izi mpunzi, ariko kugeza kuri uyu wa gatatu ikaba itarayatanga. Vedasingabo kubwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.